bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane nahazongi kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwaves kwa twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kwa twumva muri mu Rwanda irya nino ku isi hose turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com no kuri Facebook vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero murabizi yuko amisi yose kwa gatandatu nta mutumire twadufise nk'imyindi misi mumenyere muri isanga. Kwa mbere gushika kwa gatanu turabarondera abatumire batandukanye. Kwa mbere murumva politike, kwa kabiri mukumva ibijanye n'ivy'imibano irya nino, kwa gatatu naho namagara y'abantu, kwa kane turibanda cane gose ku vyerekeye vy'agateka kazi na muntu n'amashamwe atandukanye, kwa gatanu tugaha umwanya abapfasoni, kwa gatandatu ca tugaruka kuri mwebwe. Mutubwira amakuru, hari inkuru wumvise yabaye ihuba wiboneye bakubariye ha mu ishure haba hugendera ahari hose, turakwakura kugira ngo ushobore kutubwira izo nkuru zitandukanye. Hari kandi n'amakuru menshi twagiye turabatangariza haba mu isata bitandukanye politiki, ubutunzi n'iki. Ayo makuru twabatangarije muri nonzwi naho nyene turabahakanya kugira ngo mushobore kuvuga ico muyumvira. Nuko rero urubuga ni rwanyu, turarubahaye musangire amakuru n'abumva ijwi rya Amerika. Hambavu yo gusangira amakuru turanabashamu n'uturirimbo kuko ni weekend, harabafata ingendo, harabakuru bitandukanye, harabatwumva muruhutse nyuma y'indwi ndende. Reka twinjire kuri kano karirimbo Fama.
I'm the man for the planting, I'm the man for the weeding, I'm the man navigating, and in the end, girl, I'm gonna be a blessing. Take my time, no more rushing. Where you want, you're a blessing. Come again, you're a leading. Number one, now why are you no debating?
Wa mbere duse ku murongo wa telefone ni Nestor Ikaz. Nestor, uratwumva?
Ndabumva.
Uherereye he?
Ibujumbura.
Ibujumbura, no musi namakuru tuzaniye wiyumviye wabonye bakubwiye canke hariho icyo uvuga kuyo twagutangarije?
Genda kimi radio yanyu.
Mhm.
Ku makuru ivuga yatohotse neza.
Mhm.
Ariko nawe turi mu bukene butandiye, Imana iratubona. Ego nasakandaga uri mbese mu byo mubandaye muri tohoreza neza kuko twebwe abanyagihugu. Ego nitufisaho twigeza none ashaka twabe murabe ko mwodeshaje no kuri ko n'injari ya turende cyose
no kwihangana no kwihangana
eh ko no kuri pade
urakoze ugira umunsi mwiza Nestor
ego samwe murakoze mani yaheje dire
turakiri imigisha Mwagezweho ijya nino tukubabwira ko abanywanyi w'umugambwe wa president wa Congo Felix Tshisekedi ariwe UDPS kuno wa gatandatu bazindukiye mu myerekano yamiriza ivyavuye mu matora y'abakenguza amateka yabaye kwa gatanu unanirwaho ze ari president wa Congo Joseph Kabila ariko Front Commun pour le Congo FCC mu mfunyapfunyo gwatangaje ko muri aya matora gwatahukanye intebe zirenga zibiri kuri zitatu ni mu ntebe 19 zigize Sena ya Congo Abatere kwa urunani FCC bavuze ko amatora yo kwa gatanu yaranzwe n'ubusuma bw'amajwi bakemeza ko ari nabashinga amateka bafumbatishijwe amafaranga gera ku madorari 50,000 y'abanyamerika kugira ngo batore abanywanyi ba FCC muri Congo abakenguza amateka batorwa n'abashinga amateka abakenguza amateka bakomoka mu runani FCC gwa Kabila bakaramuka biganziye Sena bizotuma uwo yahoze ari perezida agumana ubasha muri politike y'igihugu kuko Sena ya Congo ifise uburenganzira burengeye ubw'izindi nzego muri ubwo burenganzira harimwo uguhindura igizwa nshingiro atantambamye n'imwe no gukurikirana umukuru w'igihugu ahari imbere y'ubutungane gihe cyose bubwira ico amwagiriza Sentare nta inyuzo ya Congo ifise umunsi umunani uhereye no munsi kwa gatandatu kugira ngo yemeze ivyavuye muri ayo matora kwa gatanu canke ibihakane Ivatikane naho Papa Francis yakiriye perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir abagarutse ku bitari bike ariko hanini papa yabwiye Salva Kiir yuko yifuza kugendera Sudani y'Epfo nk'ikimenyetso cy'uko ashaka kumwereka ko ashigikiye amasezerano y'amahoro yashitswe ko yumvikanye ko n'impande zitandukanye mu kwezi kwa 9 hari ya Addis Ababa muri Ethiopia ariko rero naho baya mwemereye ko azogendera ico gihugu ciwe abasenyeri muri Sudani y'Epfo bavuga ko impungenge ari nyinshi yuko ishigwa mu ngiro y'ayo masezerano rishobora kutazogenda nkuko abatari bake bavyipfuza nivyo tuzobandanya tubabwira ngayo ayagezweho muri kano kanya turiko turavuga ahiwanyu naho hari kwavugwa maki turabakura muyatubarire My color, high in Zenimiro, Gwefama, in Zenimiro, yeah. Zenimiro, Gwefama, in Zenimiro, yeah. I say 1, 2, Zenimu Kabala, 1, 2, Zenimu Kabala, say 1, 2, Zenimu Kabala, 1, 2, Zenimu Kabala, hey. I'm the man for the planting, I'm the man for the weeding. I'm the man navigating, an Indian girl, I'm gonna be a vesting. Fama wang, do you take me higher? Fama wang, do you bang like a fire? Don't you surface, do you change my color? Turafise na Etienne, kuyundi murongo wa telefone Etienne Cards. Ego, utkwa kuye uri hega Etienne?
Yes, muri Kenya.
Uri muri Kenya, kumurugwa mukuru Nairobi. Utuzaniye amakuru agezeho Nairobi canke hari ico se tukutubwira kuyo twagutangarije muri ndondwi buca dusozera
Eh numvaga na babaza ni nta darai mbayoniye
Sabwe
Ego
ni turawunkanyisha ikibazo dubaza turacishura tutakironse nta kundi
magambo amaze imitsi avuga ko u Rwanda rwafunze imipaka na Uganda so hari abanyarwanda rero benshi bari ino nanjye ndi muri abo ngabo hari benshi bibaza ese koko yarafunzwe ku buryo nta buryo bushoboka ko abanyarwanda bari inyuma ya Uganda nka za Kenya Sudani cyangwa bashobora gukoresha ino nzira y'imodoka babona batamu cyangwa se wenda bari muri ibyo bihugu bemere gupasinga bahita bagenda dore gite n'icyo kibazo bagenzi banjye bafite nanjye numvaga nababaza muri rusange
ubundi ivyo vyuko imipaka yafunzwe nivyo baravuga ko yafunzwe kandi hariho no kutoroherezanya hagati y'ivyo bihugu bibiri y'aba Uganda canke u Rwanda hari abavuga ko ibagura bagiye yo u Rwanda rwaravuze yuko rwipfuza guhanura abanyarwanda kwirinda kuja muri ico gihugu hama ku ruhande rw'Uganda naho nyene nuko bimeze nibaza yuko abatwunzi bacu bari basavye ko tunabatunganiriza ibiganiro bitandukanye bisanzwe kugira ngo abantu baze gusesangura barabe uko vyifashe na kazoza icokorwa kugira ngo ico kibazo gikemurwe.
Ni ukuvuga ntabwo murabasha kubitunganya neza ku buryo muzabigeza ku mukunzi wanyu barimo twebwe
ikiganiro. Oya, ntiturashobora gutunganya ico kiganiro ariko tubirimo.
Ukuri rwose mwamugize neza cyane kuko benshi twibaza nyine icyaba kiri hagati. Ntekereza ko mu cyumweru gishize uyu perezida w'ahangaha Kenyatta yagiye mu Rwanda avayo ahindura cya agivuga mbe bantu bamwe bavuga ko ngo yaba ari inzira yo kugira ngo wenda uyu president Kenyatta yunge nyine uriya Museveni na Kagame ariko abandi bakavuga ko ngo ari abayobozi bamwe mu bayobozi nyine nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga wo mu Rwanda we yavugaga ko ngo yaba ari gahunda yo gushyira yari kuganiraho na Kagame ariko abandi bakavuga bati se niba ari ubucuruzi yaraje kuganira nawe kuki yahise ahindukira agaca i Bugande akajya kuvugana na Museveni kuma nyine abantu bari mu rujirajiro bari mu gihirahiro. Nicyo kibazo numvaga nababaza
nta kindi. Icyo wamenya cyo imipaka yo ntiyugawe ariko hariho uko kuvuga ati ujayo ugenda uzi yuko wiraba ukomeze n'ibyo urimwo icyo kiganiro cyo kuvyifashe n'abasesanguzi tuzogerageza tugitunganye.
Ego hanyuma kibimba haya hari ahantu mushobora kuza kubinyuza
kubinyuza ni ukuvuga
wenda nko kubitangaza mu makuru yanyu yamwe mu gitondo nkasanga hehe.
Turi kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa kaburungu com kiganiro cyose gice ku radio kiraguma ko ku rubuga rwacu ari ugushobora gusura kumva ujanga aho ugashobora gusubira kucumviriza. Yego.
Naringize ngo wenda ku mpamvu y'umutekano wanjye hari uwaza kunyumva akanyumva nabi cyangwa akandeba nabi cyane ko hari atari heza.
Oya urakoze cyane gusa ubundi turi live hanyuma kandi no kuri mbuga zacu we zitata karungu radio yacu vewa karungu com kiganiro umuntu ashobora gusura kucumva.
Sawa nta kibazo murakoze cyane.
Urakoze ugira umunsi mwiza ngaho i Nairobi Etienne.
Yego murakoze nawe amazina yanjye si ngombwa ko radio yatangaza.
Buri gihe rero yaba mwebwe canke abandi batwumviza tubasabe buri gihe ba mudashaka ko amazina atangazwa kuko tuba turi live muzoze birabitugira hakiri kare muhinga bw'ivyuma babakuye. Ehe urakoze cyane gose.
Ego namwe
ugira umunsi mwiza.
Ego
ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga ya gatandatu misi yose tubahakanye kugira ngo mwisanzure mutubwire amakuru avugwa hiwanyu. Hari abashaka kuduha amakuru mbwa bakavuga ati nkuko uyo mukunzi wacu yabitubwiye sinshaka ko amazina yanje atangazwa turavyemera n'amategeko agenga amenyesha amakuru avuga ko mu gihe umuntu ashatse gutanga inkuru akavuga ko adashaka ko amazina yiwe atangazwa arivyo ariko kubiganiro biba biko biba ikibirira hariho live kuko tuba twamaze kubakura mutabitubwiye biragoye kumenya ko umuntu ashaka ko izina yiwe ritangazwa canke ridatangazwa. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda. Chalina Nina, yeah, run. My prisoner, the wedding saint, then you know. Mama, papa, Navagamba, about you. Yagalango, every Nakamotoko, you may. I ring on your finger, and we design your joke. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Fabrice ku yindi murongo wa telefone. Fabrice kazi
ego mwiriwe mwese
twaramutse kandi turaza kwirigwa sa hinezira ringa ku minota 14 ngaha Washington DC.
Ego je amakuru nagire nshikirize.
Ego
na makuru hariho ibarabara rihuza riri ku muri zone ya Musaga ni barabara rihuza Musaga na rya mbere n'irya kabiri. Iryo barabara rero Iryo barabara rero ryarabomaguritse hagati na hagati ryaracitse imodoka n'izikirengana nk'izishaka kuduga muri iryo barabara. Twagiye dusabe twagomba kubasaba nk'amwe mu bamuvuga mugashyira kure nk'aba babijejwe barabicobokora kugira iryo barabara barisubize ku murongo kubera ryarahingurutse cyane nta modoka ikirengana.
Hari icyo mumaze gushikiriza inzego z'aho hantu kugira ngo mwumve icyo babwiraga Fabrice?
Bose turabana bose barahazi baguma bavuga ngo bariko barabimenyesha barabimenyesha mugabo twararindiriye twarabuze ubu tugeze ku gihe n'umuntu ariko aragenda n'amaguru asigara agira ubwoba agira atiragwa muri iyo manga.
N'ubu imodoka zica zica hehe?
Imodoka ubwo wiyunguruje n'imodoka dusipo dufashe nka tagisi ukavuga ati njana aha naha ikigusiga aho hantu tarashikira icyo kimanga aho handi tubagenda n'amaguru nta modoka n'abantu bagitunze imodoka baharwa iryo barabani bakizicamo.
Baca bazibika gute?
Ndende
baca bazibika gute? Baca bazibika gute?
Baca barondera nk'ababanyu batarashi bari hepfo bakaba ariho baca bazibisa cyangwa bakaraba abandi bagenzi baba handi hantu hagikomeye barabarigishika akaba ariho baza kuzibitsa bakagaruka n'amaguru kugira bashobore kujya gufata imodoka zabo.
Ni ikibazo cyatangwe kuvugwa ryari? Kimaze igihe?
Iki kibazo kiramaze ikiringo cy'amezi nk'atatu. Hariho n'irindi ryoryo riduga mu gikoto riramaze nk'ikiringo cy'imyaka ibiri iryo barabara kandi barabara rimwe ryonyine ryoryo ntirigikora kuva nk'imvura itangwe kugwa ari nyinshi ikaza irasidagurika.
No kwihangana hanyuma ngira ngo abo
bamaze kumenyera mugabo
ngira ngo abo
ariko turatera kamo nk'ababijeje barabikintu bo dufasha vraiment bagiye n'ingoga kubera iryo barabara n'iryo barabara twikora ko twese
ngira ngo ababijeje barabyumvise.
Yego
urakoze cyane ugira umunsi mwiza.
Uya ndabaga
ugira umunsi mwiza Fabrice turumva nafatiriwe reka tukureke ubandanye ibyo warimo. Ijugi Amerika Washington disi mkirundi no mkinyarwanda muri sanga kanya nirwanyu aho muri makuru avugwa na yahe hama hariyo menshi atandukanye twabashikirije ayo makuru rero mutubwire tuyasangire nabumva Ijugi Amerika baherereye ku mpande zine zigize umugabane w'isi. Turafise na Jonathan kuri ndi murongo wa telefone. Jonathan Ikadze Jonathan uratwumva Jonathan turumva tutariko turashobora kumwumva kuri telefone mukurindira ko dusura kubakura. Turabandanya turashikiriza uturirimbo dutandukanye mu ndimi zitandukanye kugira ngo mubandanye kugira weekend nziza hamwe ni radio mwatoye kumva ari Ijwi rya Amerika. Jigame Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga iwanyu havugwa make amakuru tutashobye kubashikiriza kandi mwara yabonye canke yaravuzwe ijya nino naya hanyuma hari nayatandukanye twabashikirije nayo nyene turabaha akanya kugira ngo mushobore kubandanya mugira ico muyavuze ko ni Jigame America mu kiganiro muri sanga.
I do.
Rase na Arma kuyundi mlongo wa telefoni Arma ikaze.
Ego mrakote chane.
Ego au herere ya Arma.
Ego ndi Burundi. Ego.
Na makuru tuzaniye ni chufise uyavuga ko.
Bo ni byinshi nashaka kuvuga ntangurire ku kugateka ka muntu.
Mhm.
Kugateka muntu by'ukuri bara baherutse kugarisha ishyirahamwe mpuzamakungu ry'agateka kazi na muntu bashobora kuba baragyugaye burundu
ntibashobora ariko baragyugaye
burundu
ego igisata cha onu kijeje by'agateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi
igisata cy'agateka ego cy'agateka kazi na muntu mu Burundi by'ukuri kebe by'ishyirahamwe ryarugaye ariko kuri pego banyagihugu byaratubabaje cyane ntibyari kugara kuko uri kuraraba agateka ka muntu ariko karahungabana cyane mu gihugu cy'u Burundi ariko karahungabana abantu bari kuba bicwa bicwa ari abantu b'impunzi zihunguka ibyo ari byose namwe muri muri Amerika namwe murabyumva za ngozi abantu bari kuba mu Rwanda bicwa bamwatogwa inzu mu nzu zari biziga n'ukuri ibi bintu birababaje cyane ishyirahamwe ugaye ntiryari kugara kuko niryo hanini ryari rifashije abarundi twese tutagira aho twumvira ibintu by'abantu by'agateka kazi na muntu kariho karahonyanga
imbere ko ucuja kuca kabiri ni uko twakubwira ko umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntagwamiye yari yatumiwe nk'abandi bavugizi bose b'inzego razi kuko amezi atatu aheze baremesha ibiganiro habamenyesha makuru n'abanyagihugu babaza ibazo yarabajije kuri ico kibazo impamvu ico gisata cha unitijeje gateka kazi na muntu ucugaye Burundi mu Burundi
nakomesha makuru yo kwa byumvise ko yasigura vuga yuko kiringo cha karangiye ubu hari umutekano mu gihugu cy'u Burundi ata kibazo
kandi ko ko ico gisata tani ico cari gifise gikora mu Burundi
ntacyo gifite gikora kuriwe kuribo kuribo mugabo kuri twebwe abanyagihugu turabibona ngihakarara mu ntara ya Ngozi abantu bari kwarishwa none ubu bazovugirwa n'abande nta bantu bashobora nta kirango riri hari iri ko ryavuga n'iki cyo ngo rirahari mu gihugu cy'u Burundi ntacyo ni nimwe gegamiye ubutegetsi bw'Ubujumbura
by'ukuri
natwe nuko uyu munyagihugu gihe biramba baza kubona barugahirira ashyirahamwe mpuzamakungu gegamiye agateka kazi na muntu
hamba ico umenya ico umenya kindi nuko hambavu yivyo bivugwa na leta y'u Burundi onu yoyo yavuze yuko babona ko bari bagise akazi kenshi cyane baravyo ko ibintu byifashe mu Burundi atari umwanya mwiza wo gukinjura ariko ko
uko kuri nyako amenye cyangwa kuri nange nta gukire ngo nange ndashigikiye iyo cyo cyumvira cha cyane nuko nti ayizagere kugaragishira hamwe nti ahubwo akazi kaba ahubwo kari gatanguye rero ubu uyu mugihe abantu bariko ariko mugihe impunzi zata muri Tanzania muravyumva namwe bariko baratotezwa bariko barasaba ubuhungiro bwibagenda ni ivyo ni mbo y'umutekano
ugasaba iki impande zose y'abareta canke onuga arma
jewe kubwanje nasaba leta y'u Burundi kuza kuganira n'ishyira mu mpuzamakungu ni jewe agateka kazi na muntu bisubire dikore ikurikije gukora mu Burundi kuko ibintu byo gateka n'umuntu kari karahungabana cyane
duga kwijambo rero hambavu y'ico naco ikindi
batubwi nka cyakabiri ngashaka kuvuga ku bireke ibitereranwa by'abasirikare b'Abarundi batashe bo muri bo bari muri Somali amajana 6 asigaye muri Somali mbega kibazo cyari narumvise umuvugizi wa gisirikare yafiguye yafiguye ndibifashe nta namwe bifashe kuri twe banyagihugu niba cyoye abasirikare b'Abarundi wacu batahe mu Burundi mbega gukomereka wopfa ni abazwande abazwa leta y'u Burundi bunekibazwa inyafritene urumva bamwe baravuga ko batabona ukuntu bazota yasiguye ngo bazotaha mu minsi iri imbere ndega mu minsi iri imbere iyo ndege izotahana abo basirikare izova hehe ko tuzi ko leta y'u Burundi Kenya idashobora kuronka amafaranga ashobora gukotesha indege ishobora gukotesha ibihumbi 300 by'amadolari y'abanyamerika ishobora kuzova aya mahera zitatu zizotahana abasirikare 600 ngira amafaranga uko angana
ngira ko bavuze ko bazotahuka vuba reka urindire hanyuma turabe aho bica bwo barafise
ukore ko biragana nabyo turiko tahanye n'icyanyuma nasaba kubanda guhereza ko kunya ko amesha makuru niba baritse kwemerera agatorwa asa kugira ngo ku mugambwe y'ukore ariko by'ukuri nziko biko biragenda aherutse kugurura ingoro nyambari mu irohero muri Bujumbura aha kunyinjira kugira ngo nyambara nkwanyi we kugira ngo nabo babone kuganira nawe cyifuze ce ubu hari gisirikare bo baravuga ngo n'umutekano ngo wa president sibyo sibyo na gato nibareke nawe gakore nimba bona kwashaka kuba kubatsinda naho ntakundi bazemera intayishize
urakoze
bareke nawe akore
urakoze
kuri nako biko biraba batanye bihugu amabarabara barayugara kubera iyo ngoro ya gato rwasa
urakoze amangira umunsi mwiza
murakoze nako nyako menshi abakuru namwe
Suleiman na uratwumva
ego
uhagaze he Suleiman
ndi mu Rwanda
ego hama na makuru tuzaniye canke ni ivyumviro kuyo twagushikirije
mbere na mbere nagira ngo ntangire mbashimira kubwa makuru mwa mutugezaho kuko ari byinshi tutabasha kumenya kuri amaradio yo mu Rwanda abagenda bitisha rimwe na rimwe ndagira ngo ntangire mvuga kuki umutekano w'u Rwanda na Uganda umubano wabo utameze neza
ego
ugezeho nagira ngo mbabwire yuko niyo dukurikije ibyo tuba twumva mu makuru hamwe na hamwe hatabayeho intambara y'isasu harabaho intambara y'inzara uti kuki haraho ibiribwa hamwe na hamwe byatangiye guhenda ubu litiro y'amavuta yaguraga icyabiri iragura icyatanu kawunga ikiro cyaguraga 500 ariko ubugishyize ku mafaranga 700-800 umuti w'isabune waguraga amafaranga 500 cyangwa na 500 ariko uragura amafaranga 700 so urumva rero ivyo byose ni imbogamizi turi kugenda duhura nazo natwe abaturage tukaba sinzi ukuntu byagenda gusa nge icyo mbona cyo rwose intambara nza ritangiye kugenda igaragara kuba bimwe na bimwe byatangiye guhenda ni ku mpamvu z'iyo mipaka ifunze nimba ari byo simbizi ntabwo nakwizera muri politike y'u Rwanda
Suleiman none ivyo uvuga nk'ayo mavuta nk'iki byose muhora mubironka bivuye Uganda
bimwe na rimwe byaturukaga Uganda tukabasha kubibonera make ya ku giciro cyiza urumva ubwo nuko bimeze sinzi gusubura twizere yuko hari ikizakorwa muri iyi minsi igiye kuza gusa nanone ikibazo nendaga kubabaza ubu uko mubona nk'uko twumva yuko hatabayeho ibiganiro yuko hagira igikorwa cyangwa hakitabazwa n'isasu nk'uko twabyumvishe yende umuntu ukurikiranira ha radio hafi ye ndibaze se noneho abanyarwanda twahunga tugana hehe ko ibihugu bingahe byose tutari kuvuga rumwe yagenda gutura umuntu yahunga noneho yerekeza murakoze
urakoze Suleiman ugire umunsi mwiza akabaza ubajije ngira ngo nta sinzi nyisho ko inakene ugire umunsi mwiza Suleiman turafite na Raymond kuri murongo wa telefone Raymond ikadze ego ahuherere ni he
mu Rwanda Kigali ku Gisozi
haravugwa make
ni mpore
na makuru tuzaniye canke n'ivyo uvuga kuri twagushikirije
nayo mwadushikirije ndagamba baze iziri ya nyoni zo muri Autriche zita Autriche zo muri Afrika y'Epfo zabuze barabazi batazorora babuze ibiribwa byazo iki gihe hari ahantu habari mu gihe cy'izuba cyangwa n'ibyo kubura bindi bihenze cyangwa bizimbye kandi kantu nagira ngo menye iranze yo muri Nigeria ari agorofa yo muri Nigeria yaguye harimo n'ishuri se yaguye kubera iki na bitewe harakana cyangwa menye nyine niba n'umutingito ni yazizi iki kuko ndibona ku makuru kuri televiziyo ya nyuma aza kumenya impamvu
kuvyerekeye inzu iteka duhere kuri byo by'inyoni nuko haragira igihe hahindagurika ibihe muri biriya bihugu ugasanga rero hariho ni igihe ivyo bihe biba bihindaguritse biratuma haba byinshi bihindagurika mu vyo mu vyisi navyo nyene Hanyuma ryanzu yaguye igahitana n'abana batari ba Kenya bo mu gihugu cha Nigeria. Ahanini baravuze yuko vyaba vyaravuye no kukungene yari yubatse. Ego.
Ikindi kintu nka hano niba ziba ari incama cyo wenda sinzi ukuntu yenda sinago mperuka kujya ku internet ngo nkurikire neza. Niba ziba ari incama cye nka kuno no president wa u France yasuye
Kenya.
Yasuye Kenya. Nga muduha makuru arambuye video irambuye byaza giza giza kuri Facebook, WhatsApp. Yabaye giza cyane.
Ushatse kuvuga gute ngo kubaha amakuru arambuye
inkuru yose mu kaduha tuvuge perezida nkuko no perezida yasuye Kenya mukayiduha inkuru yose wenda mu makuru mwe mukayiduha ayiyo yonyine
itarinze iraja kuri kuri video zitandukanye ndumva ico ushatse kuvuga nuko ubundi hariho ico twita inkuru mu munota umwe ku ijuru ry'America ariyo video nibaza ukuravuga nuko akona amasogonda 60 muri amasogonda
60
muri amasogonda 60 uko twitunganya usanga harimo inkuru zitanu ziba zabaye muri Afrika urumva kuyirandira ko tutarenza amanota amasegonda 60 nivyo ukunda ariko ico bikoze nyinshi mu nkuru tubashira muri zijya video tuba twadicize ko kuri internet yacu mu makuru atandukanye aramvuye ari nayo mumviriza igice cy'isahime ni 30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda kajya kiyo ka video kenshi kaza kagaruka no kuri ayo makuru atandukanye tuba twavutse
ntabwo nkunda kwikurikira cyane nkunda kuri kera Facebook e WhatsApp gutyo
uzozera abantu kuri Facebook inkuru tuba dufise nyinshi muri video ziba zihari nazo nyene muri ziba zihari kuri kuri Facebook zirambuye yego
okay nagira ngo nkubaze nago urumwe tekinisi ariko nagira ngo nkubaze
igisho nashobora ngira ngo Geoffrey mutaguma turi kumwe mu hinga bw'izimana za kumfasha
Ahantu ndi nitege umunara wa jari kandi ntekereza ko radio hafi ya zose mu Rwanda ariho zifatira
umunara wa
zifatira ujari
Nano
hari indege igiha ihaca ngeze kukibaza nanone hari indege igihaca sibyo
Nano
iyi indege iciye mu hagati radio ihita ikeceka nyina igasamira indege yamara kurenga kuko irazenguruka muri tekinike zawo irazenguruka igafata ikajya kuzenguruka Bugesera ikabona kuzi Masaka ikagwi ikanombe noneho kuki iyi ndege iciyemo umunara nyine radihita icikika nukubiri
cyo kibazo n'uwa mbere akitubajije ndake kuri nk'umunyagihugu wa gatatu akigarutse ku mikino kiganiro muri isanga na Geoffrey Muhinga bw'ivyuma ivyo nitwoshaka kubimenya turi ngaha ntituzi gituma ntituzi impamvu niyo ndege mbega iza isaha imwe nyene canke imisi yose canke
amakuru y'igifaransa azamo sa mu gitondo azamo mu gitondo hari indege haca nanone saa 3 saa 4 z'ijoro hari indege nanone yindi haca igihe izaca inshuro ebyiri ubwo ngo yihaciye ubwo nkunda kubikurikirana cyane nkana nyishyiraho radio nkahita numva kuko igihe mba ndimba ndi free nta kintu mba ndimo gukora kugira ngo numve igahita icika buri gihe ndabikurikira rwose
nta wo guha inyisho sinzi
nubwo se dushakira ba tekinisi rero bakazakidusobanurira kabisa
asha turavyemeye tuzogerageza turabe hama uvuze ko ari amasaha amwe nk'ubu iyo hari mu gitondo atari ku mugoroba indege ikahaca bigenda uko nyine ngira ngo rero indege isho
mu gitondo mu masaha 3
ku mugoroba naho indege ipfa kwaca iradika birazi
nanone naho birongera iradika itcika iyo indege imaze kurenga radio yongera igasubiraho kandi noneho ni ijwi rya America none kuvuga ngo izindi radio ntago icika
hacika ijwi rya America gusa
ni ijwi rya America icika nge narabigenzuye irasamira iyi ndege yamara kurenga none ikongera ikihorera ikongera ikisubizaho ikongera kavuga washyira kuri radio Rwanda washyira ku andi maradio mu Rwanda aho ugasanga ntabwo yigeze icika
reka tuzobaze twumve yego urakoze Raymond Ugume umviriza ijwi rya Amerika ntukuri ku murongo.
Yego.
Yego. Turafise na Innocent. Innocent uratwumva?
Ani.
Yego. Uherereye he?
Merereye Kigali muri Nyarugenge aho bita ku Muhima.
Yego, namakuru tuzaniye canke ni ivyumviro?
Ya ni ivyumviro. Nagira ngo maze iminsi numva amakuru yuko Uganda n'u Rwanda barimo bitwara muri iki gihe. Ariko mu by'ukuri Uganda irimo irahemukira Abanyarwanda
gute
abariyo ndetse n'abari na kuko impamvu mvuga ngo irimo iraduhemukira hari ibicuruzwa bimwe na bimwe batumye bizamuka ku biciro kandi mu by'ukuri mbere tugihahirana wasangaga rwose isoko rifunguye ku munyarwanda ndetse no ku munyauganda. Niyo mpamvu rero nagira nisabire rwose abayobozi b'ibihugu byombi bagerageze kubera yuko buriya n'abanyarwanda baba baharenganira ndetse n'abagande baba baharenganira kuko turashingiranwa umunyarwanda ashingira muri Uganda n'umunyauganda agashingira inaha ngaha mu gihugu.
Ariko Uganda se basonera haba Uganda cyangwa Rwanda umupaka uruguruye impaka iruguruye
impaka iruguruye ariko noneho hari umunyarwanda yageze muri Uganda rwose bibi kibazo usanga bibi kibazo n'ubu hari y'abanyarwanda bafungiwe mu magereza atandukanye minisitiri w'ububanyi n'amahanga amaze iminsi abivuga. Urumva rero ni ikibazo gikomeye ku Rwanda nibura niba bagiraga wenda bakoroherereza umunyarwanda ntibamuhohotere bakamwirukana gusa yego ariko iyo umunyarwanda bamuhohoteye natwe tugira ikibazo.
Ugasaba iki impande zose yaba Kigali canke Kampala ga Innocent?
Icyo nsaba uruhande rw'u Rwanda na Kampala rwose nibagerageze u Rwanda ntacyo rudakora perezida wacu ntacyo adakora ngo ashakishe ibiganiro runaka ariko rwose icyo nsaba cyane cyane Uganda niyohereze niyorohereze umunyarwanda nk'uko n'ubundi mbere twari dusanzwe tubana.
Ugira umunsi mwiza Innocent ngaho mugihe
ucyumva. Sorry buretse gatoya
usongora ye.
Noneho nashaka kubabaza hari ikiganiro cy'umuziki bita dususuruke kiba ku wa gatandatu. Icyo kiganiro rwose nagira ngo mumbwire igihe gitangirira igihe muhamagarira abantu kugira ngo batashe abavandimwe njyewe hari igihe rwose binanira ngafungura ngasanga cyahise kandi nanjye nabyifuzaga.
Kirya kiganiro kiri mu biganiro sinzigenda gusa kirimo hari ubwoko bw'ibiganiro byinshi dufite nga hariho ibiri live n'ibituvugana gutyo nyene bikaba biri kuba uwo mwanya nyene hari ibiganiro tubategurira mukavyumva twajije kubibategurira kirya kiganiro rero kiri mu biganiro tubategurira tukacumva twamaze kubibategurira kugira ngo tukwakure utungikira nimero zawe za telefone kuri Facebook yacu canke kuri WhatsApp hanyuma ukavuga ati nashaka muze kunyakura mu kiganiro ca susuruka.
Yego. Murakoze cyane nifuzaga ko nanjye mungira umwe mu bamembers b'ijwi rya Amerika kuko nanjye ndayikunda cyane.
Urakoze cyane kandi ntuzokure ku murongo ugume wumvise ijwi rya Amerika.
Oya turi kumwe gatanu kuri gatanu.
Urakoze Innocent.
Yego namwe.
Yego se basonera ikaze nawe. Duza kajwi mugabo. Uduza ijwi gatonya.
Kunda bwo turabashimiye kuba muduhaye umwanya kuri radio. Wagira ngo tubaze nyine amakuru twasanze kuri Facebook. Avuga hejuru ya Congo ya Perezida Kisegetingu na ishyaka riri ku butegetsi mu gihe abayoboke bagiye bazindukiye ngo mu myigaragambyo aya magana ane zakozwe nyine ku matora ya senateri ya muri Congo bashaka ngo mu nyine ibisobanuro nyine birebe kuko ntabyumvishije neza.
Nuko bakoze imyerekano ahanini bavuga ko badashigikiye ibyavuye mu matora
kuri uyu munsi wa none ngo habaye nimba ari imyerekano bayamirize yuko ishaka rya FSC rigiye kuganza nyine ku butegetsi kandi atari ryo riri ku butegetsi.
Ni si ubutegetsi ariko ni inama nkenguzamateka, arabaye amatora ejo y'inama nkenguzamateka ya Congo. Ubundi ayo matora ingene aba, umunyagihugu ntarimwo n'abandi bose ntibarimwo, ariko abashinga amateka ba Congo nibo batora abakenguzamateka. Matora yejo rero matora yejo rero urunani rwahoze ari perezida wa Congo ariwe Joseph Kabila ni Front Commun pour le Congo rwatangaje ko rwaronse amajwi menshi muri ayo matora, bashobora kuzoronka mu gihe sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ya Congo vuga ati nivyo niko vyagenze, bazoba bafise intebe nyinshi gusumba abandi bose muri iyo nama nkenguzamateka ya Congo. Biha ububasha, ubwo bubasha biha ububasha bunini urunani rwa Kabila gusumba uko abandi bose bazoba bafise ububasha muri politiki yo ngaha. Kuko sena ya Congo ni rumwe mu nzego zikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ifise uburenganzira bwo guhindura ibwirizwa nshingiro, ifise uburenganzira bwo kuvuga ati perezida kanaka nimba tumwiketse ko ikintu dushaka kumuhamagara kisigura bibaye ngombwa tukamukombora. Mu gihe akombowe, umukuru w'inama nshinga nkenguzamateka niwe aca musubira mu kibanza. Perezida Joseph Kabila wa Congo ari mu bazoba bagize sena ya Congo, kuko itegeko nshingiro rya Congo rirasigura ko umukuru w'igihugu wese avuye ku butegetsi acaja muri sena ubuzima bwiwe bwose. Urumva rero Kabila azo ari kumwe muri sena n'abandi bakenguzamateka bari ku ruhande rwiwe. Yego.
Ara yandi makuru nasanze ku rubuga nyine avuga yuko mu gihugu cya Venezuela nyine hariho naho intambara sinayisobanukirwa neza, naho wampanki isobanura nyizwa nayo numve kuzagenze.
Ivya Venezuela bimaze umwanya munini nuko perezida wa Venezuela yogwa ariwe Maduro asabwa kuva ku butegetsi n'abanyagihugu biwe kuva kera, hama mukuru n'amashinga amateka w'ico gihugu yaramubwiye yuko kuri we ariwe ubu aramutswa igihugu. Uyo nawe akabashigikiwe n'ibihugu vya butura harimo Canada, harimo Amerika n'ibindi bihugu byinshi, bivuga yuko hageze ko perezida ahari akinjura. Abanyagihugu baramusaba kugenda ariko wewe yaranse, baranazibiye n'imipaka itandukanye mu gihe Amerika ariko yapana imipaka, baranazibiye na ifashanyo zitandukanye mu gihe Amerika ariko iragerageza kwinjiza ifashanyo iha abanyagihugu kwera runo ruhagarara. Yego.
Sawa, murakoze. Ikindi navuga nitwegwe iwacu na ntuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, majyepfo aho bita mu Minembwe, twegwe dutuye ahantu mu byaro, tukaba cyane cyane amaradiyo ntituyafata, tugirana nazo nkeya. Ntegera radiyo ya Amerika ngasanga abantu benshi numva mutanga amatangazo bavuga ngo muri Kenya bakurikirana kuri izi nimero babahamagaye, no muri Amerika nandese rege muri Congo iyo tumwoduhe nimero tuza tubahamagara kugira ngo twatwumvirize ibiganiro bya Amerika.
Ako kabazo sinogenda nemeye ngo yego ngo iyo nimero ngo ijwi rya Amerika rizo ritanga, kuko si ndi mu bajejwe, ariko ndaza kugishikiriza umukuru w'igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda zora bishoboka. Urakoze cyane gose Sebasonera, ugira umunsi mwiza.
Yego, nawe ugira umunsi mwiza.
Yego, ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga. Muduha amakuru avugwa ahiwanyu, mukongera mukagira ico muvuze, ico mwibaza kuyo twabashikirije. Tose na Edouard Ikaze.
Murakoze cyane, nanye banyita Edouard Niringimana, ndabona muri Pariki ya Kagera. Ndagira ngo mudukorere nk'ubuvugizi hano, ibintu ikayonza birahenze cyane. Tugiye nko mu isoko usanga nk'ikiro cy'inyama tukigura 300,000, kiroti imvange ikagura 2,500. Ndagira ngo nk'abayobozi baba barimo kutwumva badukorere ubuvugizi rwose, ibiciro bihananire, kuko harimo abantu benshi baba batarya ako kaboga kandi bagakeneye kubera amafaranga ari hejuru.
Hanyuma ivyatanguye kuduga ryari bikaduzwa ni ikiga Edwa
ashize nk'icyumweru bibaye, tujya kubona tukabona imodoka iraje ipakiye n'irazikoreye irazijyanye n'ibizijyanye i Kigali, ntabwo tuba tubizi neza uko tujya kumva twari tukumva ibiciro babyurije nyine bazamuye,
kuko biba byabaye izo nyama musanzwe mufungura ziba zatwawe ahandi,
ziba zajyanywe ahandi. Batubwire n'impamvu
muramaze kubaza, muramaze kugitse kubabwira mwabajije ariko
ntabwo tuba twabajije.
Ni ukubaza abo babegereye bakababarira, ariko natwe tuzoraba ingene twobikurikiranira hagufi.
Muzatubarize rwose, mwamudukoreye ibintu byiza.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Akandi kantu nababazaga, ngendo muri pariki y'Akagera ntabwo mbasha kubakurikirana usibye kujya kuri Facebook nkaranga ibintu mwadutangarije nkabiteraho comment. Radio yacu yabaye ivugira kuwe murongo kujya nange nkerekaho urushinge kujya mbashe kumva gatanu kuri gatanu.
Ijana na kane n'ibice bitatu tujako hamuco twumviriza ubandanye iryoheko.
Murakoze cyane.
Urakoze cyane gose, duha kugira umunsi mwiza.
Namwe umunsi mwiza.
Ego, Bosco ikaze na wewe. Bosco.
Karame.
Uratwumva?
Ndabumva neza.
Ego, aho uherereye hama namakuru tuzaniye cyangwa n'ibyo uvuga kuri twagutangarije?
Ndi muri Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda.
Aha.
Nta kibazo tubakavuranire kaguye gahitutse.
Ariko
nashaka kuvuga ku kintu kimwe maze iminsi numva ku mubano w'abaturanyi bacu b'Abagande, bano butameze neza buriya. Ko buri muturanyi wa mukenanye nta kintu buri mukeneraho, ndi nta kintu buri mukeneraho. Ariko wenda ni mu Munyarwanda ajya mu Bugande bakaba bamutsindayo. Bitewe ko yari no mu Munyarwanda cyangwa se nuko abategetsi mu bihugu byombi bahura bakaganira bakagiye bagakiza zuri hagati yabyo, kuko burya ntabwo bari byiza pe. Nicyo iyo ntekeje ukuntu nyine ngo Abanyarwanda ujyayo bakamubangamira, kuko perezida ahora bivuga bamuganira bitakemuka, Abanyarwanda basaba kuba baretse kujya noneho abategetsi b'igihugu bakabanza akabiganira.
Urakoze Bosco, nawe ugira umunsi mwiza ku cyumviro cyawe.
Sawa, murakoze kandi turakunda ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane rwose. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga yo kuwa gatandatu mwidagadura, mutubwira amakuru avuga hiwanyu mukongera mukagira ico muvuze kuyo turatwabashikirije. Nehemikadze.
Yego, murakomeye ku ijwi rya Amerika.
Turaho, turashima. Namakuru tuzaniye
cyane.
Sa?
Mwarimu arantengushe, mwarimu arantengushe.
Oya, ntitwobikora. Ntitubikoze none, ntituguhamagaye.
Karagaciyemo, ndabashimiye cyane. Burya abantu bari benshi babandikiye mushana.
Abari benshi cyane, kandi kugira ngo tuze turavanga, bose baronka umurongo.
Yego, nta kibazo kabisa, ndabashimiye kuba mumpaye akanya. Nari nshaka kubwira Sebasonera mukanya hari umaze kubaza. Yagaragara ko atazakurikira ijwi rya Amerika, namugira inama yo kuzakurikira ijwi rya Amerika kuko amakuru yose azaza yahasanga. Ikindi kandi nje nashakaga kubasaba kugira ngo muzadushakira umusesenguzi. Azatubwire hejuru ya kiriya kibazo, ubundi nshyire na nkenera ngo mutubwire amakuru ariko kandi tumenye n'imvo n'ivano yayo. Ikibazo cya Brexit ari mu Bwongereza. Ubundi nshyire mfite ibibazo byinshi, nibaza ukuntu Ubwongereza bushaka kuva muri Union Europeenne, ni izihe nyungu bifitemo, kubera iki buba bushaka kwiyonkora, kandi wenda iyo buguma muri Union Europeenne ariho ekonomi y'Ubwongereza yazamukaga, kuko uriya ni umuryango ukomeje, niko nibaza. Kibaza ukuntu igihugu cyaciyonkora ku bindi, kandi urebye ubunyine ibihugu ukuntu abantu baba bagenda bagira isi nk'ikiganza, ukugenda bakereye amarijo bagafata rejo ibihugu byinshi bikihuriza hamwe kugira ngo bizamure ubukungu n'iterambere. Ariko Ubwongereza nkabona ko buhaba ushaka kwiyongora, impamvu nini niki bwo buhaba ushaka kwikuramo muri Union Europeenne? Icyo ni ikibazo nashaka ko mwazadushakira umutumira akakidusobanurira,
akabasesangurira.
Ego. Ubwo uko burava muri Union Europeenne ngo bwerekeze ko Union Europeenne nziko ari umuryango ukomeye, ubundi kandi agatubwira biramutse binaniranye ko ndimukumva abashinga amateka buri munsi baja mu mpari bagasa naho batemezanya n'imigambi Tereza May yahashira imbere biramutse binaniranye byagenda gute abashinga amateka nibazanga burundu bizagenda gute yego icyo nicyo kibazo nari nshaka kubagezaho na ubone ndabashimiye
urakoze cyane urakoze cyane gose Nehemi utwumviza uri he
Kenzi muri kivu ya majepo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Minembwe.
Mu Minembwe. Turemeye ko iki kibazo tuzorondera umusesanguzi akagerageza gusesangura. Ugire umunsi mwiza ariko tukwibarize ya ntambara aho rivugwa ngaho mu Minembwe naho byifashe gute.
Ya ntambara aho rivugwa hanga igisirikare cyoheje abasirikare mu ngubo barasa naho ba bagabanyije umuvuduko kabisa ndetse ariko hangirike nk'ibintu byinshi nka zaranyazwa ariko izindi zaragarutse unyene leta n'ibihagazemo ariko nta byinshi cyane ubunyene birasa naho bihagaze
hama ukwiyunga kw'abanyindu n'ababembe navyo baramaze kwicara hamwe ku n'abanyamurenge baramaze kwicara na hamwe kugira ngo bashobore kwiyunga
Yego yego abasaje n'impande zose bari mu biganiro mu Minembwe kugira ngo babashe kureba uburyo bakemura ico kibazo.
Urakoze ngaho mu Minembwe Nehemi kandi ubwire abatwumviriza bari Minembwe ko turabakeneye cyane gose mu biganiro byacu.
Urakoze cyane barakumva benshi bazabumva bakicetekera gusa bakumva bicetekeye.
Uzozo urababwira n'abafasoni cyane cyane. Afasoni nabigeme. Kugira radio ntituyihebera abagabo gusa. Urakoze cyane Nehemi, ugira umunsi mwiza.
Uramutse manager cyane karekeze cyane.
Turamubarira.
Yego.
Hari abatwumva mudusaba byinshi ko twakorera ibiganiro kandi turavyemera. Muzuzi mrana turungikira nama imere yanyu kuri radio yacu @gmail.com igihe cyose mumva mushaka ko hari ikintu twobasesangurira twobashikiriza turafise deo ikadze
mwiriwe Diane n'ibyo amasaha mugezeho
tugeze ku saha 4 n'iminota 52 ego
ne mugicu
haracari kare buri ko buraca Nawe ugeze sangapa uherereye hama ni hehe?
Ndi mu Rwanda irusize.
Mhm. Na makuru tuzaniye.
Naam, ebo no kuvuga nyine livyo kuri biganiro mwa mwatugejejeho mu cyumweru.
Mhm.
Bo nashaka kuvuga ku kibazo kiraha ngaha cy'u Rwanda na Uganda.
Mhm.
Ikibazo gihangayikishije gihangayikishije cyane ndetse kurusha uko mubyumva abanyapolitike babivugaho ariko bakabivugaho ko twe tutabibona nk'ubu muri bo nk'ejo numvise minisitiri w'ububanyi w'imari kugira ngo hari avuga ko kudahahirana na Uganda ntacyo bizahungabanya ku bukungu bw'u Rwanda ariko mu by'ukuri sibyo sibyo uko biri kose politike sindi umunyapolitike nta niyo nifuza ariko twagerageje kugera mu ishuri twiga amateka twiga geografi twiga ubukungu hari ibintu abanyapolitike batubwira ariko tugasanga bitabitse nagwa nk'urugero Nubu urebye ibintu u Rwanda rwitoruta muri Uganda cyangwa hanze yarwo ni bice cyane ugiranije n'ibyo twebwe tukurayo. Nago nk'urutonde rw'ibintu birenga 10.
Mwe mukura muri Uganda?
Uganda hari. Yego.
Mukura yiki hama nabo bagakura?
Urugero hari amavuta bita Movit.
Ava mu Buganda.
Movit ni uruganda rwa Uganda. Na amavuta ari populaire hano nta rugo kerekizo ngo z'abantu bishoboye nta rugo nari mudasanga mu movie hari uruganda bita Mukwano Industries rwa Uganda ikora amasabune amavuta ikora ibintu byinshi cyane ibyo bintu biri populaire hano mu Rwanda so aho kiriya kibazo kivukiye rero byahenze birahenze ku rwego rwo hejuru nkaba ngiye mvuga ati nagiye nkurikirana kuva iki kibazo cyatangira gukomera gukara cyane none kimaze no gufata intera aho president umwe yicara akavuga ati sinapfukama undi nawe ati mpagurutse nta wasigara mfite ingabo urukumva ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye cyane buri kuri gushirira mu biganiro twebwe abaturage tuba turi aho ngaho tugira dukora kugira ngo tube ko twakwiteza imbere n'igihugu cyacu muri rusange ibyo ntituba tubizi ariko ako gasomboro tukabobo rwose batubabarire bashaka inzira ikibazo cyakemurwamo kuko buriya ibi bintu byagiye bitutumba ushobora gusanga ejo n'amasasu yajemo kandi nta ntambara tugikeneye rwose intambara twabonye ibyo zadukoreye twarabibonye si ngombwa ko abantu baterana amagambo ya ndigabo ndigabo ibyiza ni uko bakicaye bakumvikana kuko nitwe turi kubihomberamo ndatanga urugero impaka ari abanyarwanda bahohoterwa muri Uganda ariko iyo dusubije amaso inyuma hari n'imiryango dufite Uganda ituye sinzi ko umunyarwanda wese ugeze Uganda ahohoterwa ibyo ari byose aba ari impamvu za politiki twe tutazi nibazikemure rero twebwe abaturage bo hasi kugira ngo twibereho ejo kuko n'intambara zibaye abo bashefu bifatira indege bakigendera tugasigara aho
hanyuma gade wowe uvuze ati nka ABC ico kugwa n'igike kugira ngo zikemuke nka ruto icegera c'umukuru w'igihugu cake wa Kenya aho yari mu nama i Kampala yarabajije bagenzi bati ni kubera iki vyankako dukemura ibibazo nk'abategetsi kandi tuvuga rumwe tuzi ico kogwa turi abantu bakuru bose bazi ico kogwa we kugawe nk'umunyamigihugu ugerageje ukamwishura uwo mwishura gute ati hakugwa iki
bo uko nge mbibona uko biri kose Perezida Museveni na Kagame na abantu baziranye nibyo bapfa barabiye bo mu mpamvu ministri w'ubanyi n'amahanga Dr. Bishar yatanze zituma Uganda ifitanye ibibazo n'u Rwanda harimo rirahohoterwa ry'abanyarwanda harimo kuba muri Uganda ngo hari imitwe ya RNC FDLR n'indi ngo ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda nimba mbere yo kuvura ubundi ndwara uramanza ukayimenya niba indwara izwi niba indwara izwi kubera iki itavurwa kwanza
urakoze ugira umunsi mwiza
murakoze cyane ariko muzadutumirire minisitiri w'ububanyi n'amahanga na PS we hari ibintu batubesha ejo bundi hari igitangazamakuru cyo mu Rwanda bita Flash FM bari batumiye Dr. Kayumba Christopher ngira ngo uramuzi na PF Nduhungirehe Olivier Nduhungirehe yagiye hari ibintu yagiye aca inyuma avuga ko ngo harimo iyo mitwe ishaka kuza guhungabanya umutekano w'igihugu Kayumba akamwishyura amubwira ko iyo mitwe intasiyo ya yari ukuza gukuraho ubutegetsi buriho sibyo buriya guhungabanya no gukuraho ni ibintu bibiri bitandukanye muzaba dutumirire rwose baze tubabaze tunabinginge bagende basasa inzobe bicare kuri table bumvikane n'ubuyobozi bwayo turi kubihomberamo ibibazo ubuzima bwakomeye kawunga amavuta amasabune ibiki byose byabaye
tugire umunsi mwiza tuzohamagara abasesanguzi baze basesangurire no kuri we duce dusozera ikiganiro muri sanga cuno munsi mushobora gusura kumva kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com yakoze Mutagoma Jeff yegeranije amajwi hamwe na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahazwe turongera igihe c'isaha 12 ku makuru azobagezweho muri iyo hazoba harimo ayo muri republic kera na demokarasi ya Kongo aho mwumvise urunani rw'uwahoze ari perezida Joseph Kabila rushobora kwiganzira inama nkenguza amateka ya Kongo bafatiye ku bitigiri byagiye ahabona uno munsi akarimbo tubasigiye ni Mile na ka David Lutalo
Girl,